mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri micro muri kumwe na Joe Diane ninahazwe ngiye kwashikiriza amakuru tubafitiye tukayahera kuyagezweho igihe nino ku isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Diane tiyahere muri Sudani. Abdalla Hamdok yaheruka kuvanywa ku butegetsi muri Sudani yarabusubijwe agarutse mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere biciye mu masezerano yashizwe ko umukono nawe hamwe na General Abdel Fattah al-Burhan atwara abasirikare bakoze kudeta kwigenekereza rya 2025 ukwezi kw'icumi uno mwaka. Mu ijambo Hamdok yashikirije amaze gutera umukono ku masezerano y'uwo yeje ku munsi w'Imana yaremeye ko icyo agiye kwihutira ari uguhagarika gusesa amaraso y'abanyagihugu. General Burhan we yarashimiye Hamdok ku cyo yise ukwihangana kwamuranze. Kuva ubutegetsi bwiwe butembagazwa mu kwezi kw'icumi Hamdok yarafungishijwe icy'amaso. Zimwe mu ngingo ziri mu masezerano yeje ku munsi w'Imana harimo kurekura abashikiranganji n'abasivile bose batawe mu mvuto itariki bazorekurigwamo ariko ntiyatangajwe. Muri Burkina Faso abakora imyiyerekano barakoraniye hamwe mu micungararo y'umugwa mukuru wa Gadugu basibira urukurikirane rw'imodokari z'abasirikare b'Ubufaransa zariko zigerageza kujya mu gihugu kibanyi cya Niger. Abo banyagihugu bavuze ko bibaza ko izo modokari z'igisirikare z'Ubufaransa zari zitwaye ibigwanisho ku mihari y'iterabwoba yakwirakwiye muri Burkina Faso kandi maze guhitana ubuzima bw'abasivile baharugwa mu bihumbi hamwe n'abajeje umutekano mu myaka itandatu iheze. Abasirikare b'Ubufaransa bari muri ako karere kugwanya imihari y'iterabwoba ishamikiye ku idini rya Kiyisilamu. Abanyagihugu ba Burkina Faso ariko bavuga ko bashavujwe n'uruhara rw'Ubufaransa mu mutekano muke urangwa mu gihugu cyabo bigatuma iryo shavu barita ku nteko z'Ubufaransa. Naye muri Tunisia abategetsi bavuze ko umunsi w'Imana ko bahagaritse abimukira amajana 2023 bariko baragerageza gushika ku nkengera z'amazi mu Butaliyano. Umuvugizi w'igisirikare gicungera inkengera z'amazi muri Tunisia Hussein Edine Jebabli yavuze ko bafatiwe mu bwato 9 butandukanye mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu rishira uw'Imana. Yavuze kandi ko abo bimukira bamuka mu bihugu bitandatu bya Afrika harimwo n'abo muri Tunisia 111. Ikigo cya Onik jejwe impunzi HCR kivuga ko abimukira barenga 58,000 n'800 bashoboye kwinjira mu Butaliyano kuva mu ntango z'uyu mwaka benshi baciye mu ibahari Mediterane. Tukivuga kubimukira hanze y'umugabane wa Afrika abategetsi muri Mexique baratabaye ku munsi wa gatandatu abimukira 600 bamuka mu bihugu 12 byo mu karere ka Amerika yo hagati. Babasanze mu makamyo akwegana muri leta Veracruz iri mu bumanuko bushira ubuseruko bw'igihugu bagomba kuja muri leta z'umwe za Amerika. Ibi byavuzwe n'ikigo cy'igihugu kijejwe abimukira mu gihugu cya Mexique. Abimukira bangana umuriyoni umwe n'700,000 nibo bagerageje kwinjira muri leta z'umwe za Amerika mu mpisho baciye muri Mexique kuva mu kwezi kw'icumi 2020 gushika mu kwezi kw'icyenda mwaka w'2021. Ku mugabane wa Buraya abantu baharugwa mu 35,000 barakoze imyiyerekano i Vienne ku mugwa mukuru wa Autrichia ku munsi wa gatandatu biyamiriza ingingo yo gusubira kugumizwa mu ngo kuva kuri uyu wa mbere mu gihe abandura umugera wa COVID bongeye kwiyongera muri icyo gihugu. Leta ya Autrichia yavuze ko icyo kiringo caguma mu rugo kizova ku minsi 10 gushika ku minsi 20. Ahandi havugwa iyo myiyerekano ni mu Buhorande aho abantu barugwa mu majana bihereje mabarabara biyamiriza ingingo nk'iyo.
Aloise Bigirimana urakoze kuri no makuru yose waduteguriye ukabuhesheje kudushikiriza aya nayandi nibutse abakunzi b'ijugi ya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio ya Trevewa akaburungu com. Nongere ndabashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika ikaze mu gice cha kabiri c'amakuru twafitiye muri kano gatondo. President Uganda Yoweri Kaguta Museveni asaba abarwanyi ba ADF bamaze iminsi bagaba ibitero mu gihugu ciwe kunyeguruka bakava iyo bari hose bakishikana bitagenze uko bakarimbuka.
Of course they will be prosecuted, but if they do not come out they will all die.
Uyu ni President Uganda Yoweri Kaguta Museveni muri make aha agira ati bitanze nta nkeka bazohanwa ariko batabikoze bazopfa. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo abitwaje ibirwanisho mu mpera zindi twaraye dusozereye banyuruje abanyagihugu b'abashinwa batanu. Ano makuru yose ari mu yo turambura mu kanya isase sangwe ikaze. Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunze ibijuri ya Amerika makuru yacu tuyahere muri Kongo aho abanyagihugu batanu b'abashinwa bari basanzwe bakora imirimo yo gucukura amabuye y'agaciro ahitwa Mukera turi muri secteur ya Mutambara territoire ya Fizi ntara ya Kivu yepfo mu mpera zindwi twaraye dusozereye banyurujwe n'abantu bitwaje inkoho bataramenyekana. Ibindi kuri no nkuru tubibazumenyesha makuru wacu Vedaste Ngabo.
Umuyobozi wa societe civile muri Mukera bwana Bonane Christophe avuga yuko mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu ahagana saa tatu abantu bataramenyekana bateye ku gihugu gicumbitsemo bashinwa bacukura mu buye y'agaciro kiri Mukera bashimuta abashinwa batanu bica umupolisi umwe ndetse bakomeretsa undi. Yagize ati
kuwa majira ya saa tatu za usiku kwenye eneo ambapo ni
hari saa tatu za nijoro ahari icumbi ry'abashinwa bacukura amabuye kumva amasasu menshi yarashwe n'abantu bataramenyekana. Nyuma yo gutohoza twasanze bashimusa abashinwa batanu batwara ibintu byinshi ndetse bakomeretsa umupolisi umwe undi na wara
wamechukuliwa na kubebewa na hao watu na vitu fulani vimechukuliwa hapo. Kuna jeruhiwa polisi moja na mwingine mmoja kufariki.
Uyu muyobozi akomeza kuvuga yuko abo bashinwa bari bamaze amezi agera kuri ane bari Mukera bakorera sosiyete icukura amabuye ya Beyond Mining kandi ko bakoreraga Kananda, Itota ndetse n'Isimbi. Twavugishije umuyobozi wa territoire ya Fizi bwana Kawaya Mutupila Eme kuri iki kibazo cy'ishimutwa ry'abo bashinwa atubwira yuko ari mu nama y'umutekano. Twongeye kumuvugisha nti yafata telefone yacu gusa zimwe mu nzego zishinzwe umutekano zikorera mu karere ka Fizi zari Mukera ahashimutiwe abashinwa zivuga yuko hashimuswa abashinwa batanu kandi ko bari gukora amatohoza gushaka kumenya abashimusa abashinwa naho babatwaye. Societe civile igaragaza yuko iyi societe ya Beyond Mining yatangiye gukorera mu Mukera tariki ya 30 y'ukwezi kwa karindwi muri uyu mwaka nyuma yamwe mu masezerano yari yagiranye n'abaturage batuye Mukera arimo kububakira umuhanda wa Mukera Katanga kubaha amazi imirimo ndetse no guhingurane bamwe mu baturage abo bashinwa bacukura amabuye mu mirima yabo. Iki kibazo cy'umutekano muke muri aka karere giteye impungenge abaturage batuye muri Fizi. Jashoni bagaza n'umushakashatsi ku bibazo bibera muri Fizi na Uvira na Mwenga aragaruka kwishimutwa ry'aba bashinwa.
Ariho nabashobora gutera bariya bashinwa ubwoba kugira ngo bamonopolize marché y'inoro bumva deja ariho mamotisho menshi kuko igihugu cyacu kirimo amabuye y'agaciro. Hari abantu bashobora kwihisha inyuma y'abari abanzi bashimuta abantu kugira ngo batere ubwoba abashinwa, abashinwa bakuremo akarenge hanyuma aribo basigarana imbaho nyine amabuye y'agaciro muri kino gihugu cyacu. Icyo nacyo kirashoboka, iyo ni iyindi mpamvu ishobora gutuma abari abantu bashimuta. Aba bashimutse bashobora kuba bari babakeneyemo amafaranga kugira ngo nibabafata basabe ababatumye kugira ngo babahe amafaranga baze kubareka.
Mu kwezi kwa cumi gushize abantu bitwaje ibigwanisho bari bashimuse nabwo abakozi batatu bakora International Medical Corps bari bavuye Baraka bagiye Rumanyi mu turere twa Fizi na Uvira na Mwenga. Uyu muco wo gushimuta abantu hanyuma bagacunguzwa amafaranga ugenda ufata indi ntera ikomeye kuko hari aho basanga n'abahinzi mu mirima bakabashimuta. Vedaste Ngabo ku bwaradi ijwi rya Amerika Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo.
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turarikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
Vidaste Ngabo urakenuye muri Uganda na nabice ku masonga nkitangura president w'ico gihugu Yoweri Kaguta Museveni asaba abarwanyi ba ADF kwishikana bitagenze uko bakibonera ko Museveni yabivuze kwa gatandatu mu ijambo giwe rya mbere ku bitero vy'iterabwoba vyagabwe i Kampala ku murwa mukuru wa Uganda inkuru irambuye na Ignatius Bahizi akoreje rya Amerika muri Uganda
Mwijamba gishije kubanyagihugu mwijoro ryo kuwa gatandatu Perezida Museveni yavuze ko habayeho kurangara ku ruhande rw'abashinzwe umutekano ariko ko ibi bitero bibiri n'ibindi byari biherutse mu kabari no muri bisi itwara abagenzi bimaze gukangura abashinzwe umutekano ubu akaba amaze gusenya imitunganyirize y'uwo mutwe wa ADF uvugwa kuba uri inyuma y'ibyo bitero Museveni yihanganishije abapfiri wababo muri ibyo bitero anasaba abanyagihugu kuba maso mu gihe inzego zishinzwe umutekano ziri mu muhigo w'izo ntagondwa avuga ko zitagifite ayandi mahitamo uretse kwitanga
We now know a lot about these terrorists. Of course some are not yet arrested.
Ki ubutuzi byinshi kuri uyu mutwe wa ADF ariko benshi ntabwo bari bafatwa inama nabagira bose hari abihishe muri Kenya, Tanzania, Mozambique, Congo no muri Afrika y'Epfo. Nuko bakwitanga kugira ngo bakize ubuzima bwabo. Tuzabashira mu butabera bitanze.
Congo, South Africa. Surrender and save themselves. Of course, they will be prosecuted. But if they do not come out, they will all die.
Ariko nibatitanga bose bagiye gupfa bashire muri iki gihe rero turasaba abanyagihugu bose kuba maso kuko mu gihe izi ntagondwa zose zitarafatwa zizakomeza guteza umutekano muke Perezida Museveni yongeyeho ko intagondwa za ADF zaneshejwe ku butaka bwa Uganda akabuza irimo gukoresha ibice by'igihugu cy'igituranyi cya Congo kitabamo ubutegetsi guteza umutekano muke muri Uganda zikoresheje amafaranga zikura mu bucuruzi zikora muri icyo gihugu
Now for ADF it's now a business because they are in Eastern Congo which has no government
ati byabaye ubucuruzi ku ruhande rwa ADF kuko bifatiye agakiye ko muri Congo y'uburasirazuba katagira ubutegetsi bacuruza imbaho bagacukura amabuye y'agaciro nka zahabu ibyo nibyo bacuruza kugira ngo babone amafaranga yo gukora ibibi bo nta nubwo bashaka ngo umutekano muke uveho kuko babuboneramo inyungu ubu turi mu biganiro na leta ya Congo izo ntagondwa tuzazibona kandi tuzirangize abaperezida batandukanye ku mugabane wa Afrika barampamagaye kuri iki kibazo mbizeza ko turimo kugishakira umuti iki kibazo cya ADF tugiye kugikemura burundu
we are really going to get solve this problem of ADF
Museveni yanenze abakuru b'imitwe y'iterabwoba bishingiye ku madini bakoresha urubyiruko mu bikorwa by'ubwiyahuzi babiziza ko ngo bazaje mu ijuru yibaza impamvu abakuru b'iyo mitwe bo batiturikirizaho ibyo bisasu kugira ngo nabo baje muri iryo juru bashukisha urubyiruko kugira ngo rwiturikirizeho ibyo bisasu bihitana inzira karengane bwari ubwa mbere Perezida Museveni avuze ku bitero byashigisha umujyi wa Kampala mu gitondo cyo kuwa kabiri bigahitana abantu bane abandi bagira kuri 30 bagakomereka barimo n'abapolisi ibi bitero abashinzwe umutekano bavuga ko byagabwe n'abiyahuzi babiri bo mu mutwe wa ADF hano Kampala ku murwa mukuru wa Uganda na cyane kuba byarabereye ahantu hagenzurwa cyane n'abashinzwe umutekano igitero cya mbere cyabereye hafi n'ikigo cya polisi igenzura umujyi wa Kampala ikindi cyakurikiyeho kiba nyuma y'iminota 3 yonyine kibera hafi cyane inteko ishinga amategeko kuva ibitero by'iterabwoba byatangiye kubera mu gihugu mu kwezi gushize polisi ivuga ko imaze guta muri yombi abantu bagera kuri 30 bakorana n'umutwe wa ADF ubiri inyuma kandi abarenga 10 bo akaba amaze kwicwa barasiwe imbere mu gihugu bamwe bakanasanganwa ibikoresho by'ibisasu bya bombe. ADF ni umutwe wa Kiyisilamu urwanya ubutegetsi bwa Uganda kandi akaba ufite ibirindiro mu burasirazuba bwa Congo, cyane cyane Ibeni. Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika ziherutse gutangaza ko ADF yamaze kunga ubumwe na leta ya Kiyisilamu hamwe n'undi mutwe w'iterabwoba urwanira mu gihugu cya Mozambique. Ukurikije Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika, iyo mitwe yombi niyigize umutwe wa leta ya Kiyisilamu wo muri Afurika yo hagati, cyangwa se IS Central Africa. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu, canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira: agasaraba 1 2 0 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umurwi w'igihugu jeje agateka kazi na muntu mu Burundi CNDH urashima kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziherutse guhagarika ibihano zari zafatiye u Burundi. Ivyo bihano vyafashwe bivuye ku mvururu zo mu 2015 vyarimwo ukuziririza abategetsi bamwe bamwe b'u Burundi kwinjira ku butaka bwa Amerika no gufata amatungo yabo. Ibindi kuri no nkuru na Eloge Rikaneza akuri Ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya.
Ingingo ya Amerika gukura ibihano ku Burundi iri ku minwa yose y'abarundi baba mu gihugu no hanze yacu kubisohotse. Eka n'ibinyamakuru vyaje mu gihugu hagati mu karere na mpuzamakungu niko kuko. Turetse President Ndayishimiye yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter ashimagira ati: "Ku izina rya leta n'abanyagihugu b'abarundi no ku izina ryanje nyene ndashimye ingingo ya nyakubahwa Joseph R. Biden." Nta tangazo ryasohowe na leta. Umuvugizi wa leta yatubwiye ko atacaragera kuvuga kuri ingingo, ariko kuri kitegura itangazo izobishikiririzamo. Mugabo mukuru mu rw'igihugu ujeje watayakazi Mumuseni Dash, Sixte Vinyini Muraba yatubwiye ko ingingo nk'izi zihinga bafata ingingo kugira ngo bakomeze kurusha agateka kazi na muntu.
Iyo igihugu kiko kirakora utwigoro kugira gisimbataze agateka kazi na muntu na demokarasi, amakungu akabibona akabishima, bitanga ingufu ku bantu batandukanye. Nibaza ko rero ibi bizofasha inzego zitandukanye kugira kwisuzuma barabikora uturenge tundi twadusigaye bashobore kuducyorora.
Impinduka ni Muraba avuga nashya niko yagize yarongoye ishirahamwe ry'igiteka rihane hagati y'akazi na muntu warazemeza, ariko hari cyane ngingo ugutezurira abagizwa mabi
muri utwo twigoro. Cyane cyane bivuga mu ngingo zimwe zimwe umukuru w'igihugu yagiye afata. Mugabo rero turatewe amakenga yuko iyo ngingo yo gushyikira leta y'u Burundi umengo iza ifuta ibyaha byagiye bikogwa migwi yose. Umuntu aca yumvira ati none ga abo nabo barejejwe nyine, icabuje amahoro Burundi no kudahana ubandanije iyo canke canke ngeje ayo mabazo subira ibonekeze.
Ikuru waho byabino bihano ni insinzi ikomeye kuri leta ya Burundi n'abakunzi bayo. Mu minsi heze inama ya ONU ijeje wataye akazi na muntu yari yafuse mu rwego rwa ONU watohoza ku vyaha vya vyakozwe mu Burundi kuva mu 2015 ibusubiriza n'umwanditsi arabagateka akazi na muntu. Ariko bamwe mu mashirahamwe mpuzamakungu nka IDH babona ko atari bwagere akavuga ko atacahindutse ku rubuga. Kakinate Zaki ari umushakashatsi muri iryo shirahamwe rikora amatohoza ku Burundi, akabakoreye ku karere k'ibiyaga binini hafi imyaka 25. Uko ni kabisobanura Ijwi rya Amerika.
Il y a eu quelques améliorations, c'est vrai, depuis la fin de l'année dernière. Mais ces derniers mois, on assiste à une dégradation prononcée et très inquiétante.
Iba gusezerana guhindura ibintu n'ubutungana, ariko ibyo biherera ku karimi kareshe gusa. Hari cyobo kinini hagati y'ukuri n'idasezerana gushitsa. Nta gikorwa kiboneka nk'uko kwa wabari zwigufa na wabari gulia ngero mwili raporo ya achu tukwereka na wabigara gazi.
Et la réalité, comme l'illustre les cas de torture et de disparition présentés dans notre rapport.
Mungingu ya soho yekuru yu wakane president wa Amerika Joe Biden ya tanga je kuchuka cha hindu se chane Mburundi na chane chane kufa munga kuheze ahubu teke sibuwa hindu kama Mburundi mkuru wiki huku mshasha Evariste Ndayishimiye ajira mabanga inyuma ya matora anemeza kwa bategetsi tsi bari baratwubure nganzira bwo kwinjira ku butaka bwa Amerika nk'abatembera cyangwa barondera kuhaba bikuweho kwa 2022 kwa 11 2015 leta ya Obama yari yafatiye ibihano bimwe mu bihangange mu gipolisi cy'u Burundi n'abagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi wa mwaka nyene muri bo harimo arenga yome bunyoni mushikanganje wa mbere w'u Burundi akaba ico gihe yarajeje ubushikanganje bw'umutekano Godefroid Bizimana umuhanuzi wa president Ndayishimiye yari cegera cy'umuyobozi mukuru w'igipolisi Gervain de la Kobucha umushikanganje w'ubu wajeje umutekano n'intwaro hagati yari umuhanuzi mwishikira umushikanganje bw'umutekano n'abandi Mwari bashatse guhirika ubutegetsi bakanavyemangira bavuga ko bashaka guhagarira amasezerano ya Arusha n'ibwirizwa nshingiro bemeza ko vyahonyanzwe n'ingingo ya Sende DFDD umugambo uri ku butegetsi y'ugusubira gutanganya kwigendera Pierre Nkurunziza nk'umukandida kugira ngo yitoreze ikindi kiringo cateye impari harimo General Godefroid Niyombare na General Sizine Ndayirukiye yashengereye mu ibohero rya Gitega ku murwa mukuru wa politike mu mpera z'ukwa kane uyu mwaka kwa gatandatu ukwezi kwa 11 2017 President Donald Trump yongereje ikiringo cy'ibihano Anthony Blinken umunyamabanga wa leta ya Amerika yatangaje ko ibihano vyakuwe ku bantu 11 naho Amerika yakuyeho ibihano Burundi kuva mu ntango z'imbibi 2016 buracari mu bihano by'umwe bwa buraya bwahagaritse imfashanyo zose bwa leta kubera imvo nk'izashikirijwe na Amerika kandi uwo muryango akaba ari wo uronsa amafaranga menshi y'imfashanyo leta buri mwaka Masuwa kwa ishkuja Ameriki Brussels mwubiligi yalibigie kwa tanghe kani wihano wizo futkwa. Kuva hatu sinjane za turuse ukindi kilingo chanya kuigendela prezina Pierre Nkurunziza mwimbili na chumina kata anu. Uburundi wala chafat kwa nghabimwe mwihugu wihonyanga wigi ngevwa kile mwa munu. Eroja ulikaneza ishkuja Amerika.
Chuti zishkuri ja Amerika urete kure FM musanzwe mutwumvira ho. Mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda bakunzi b'imikino na sport hakanika kanya akanyu agezeho mu gisata cha sport tuyahere mu Burundi imigwi ya Dynamo urunani Gymkhana na Kern niyo izokina mu mpera y'ino ndwi dutanguye igice cha kabiri kishiri cha nyuma mu nkino zitiriwe ikinyobwa Viva mu mpira w'amaguru ihiganwa ryabandanije ku munsi ugira wa 13 ibi byose umenyesha makuru wacu Desire Hatungimana yabiduteguriye
Kuri iyo ndwi igiri ya 13 mu higanwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi, Musongati yatsinze Atletico New Oil bitsindo 2-1, ni navyo Message Ngozi yatsinze Burundi Sport Dynamique, Aigle Noir nayo yatsinze Rukinzo ivyo bitsindo 2-1, eka na Vitaro nivyo yatsinze Recroco. Mu zindi nkino zabaye, Top Junior yanganije na Buja City igitsindo 1-0, Umamuru itsinda Kayanza United yorohewe cyane ku bitsindo 4-1, Flambeau du Centre yatsinze Olympic Star bitsindo 2-0, Nayo Royal yanganije na Flambeau de l'Est ubusa kubundi. Feruz Aruna amenyereza umugwi wa Flambeau de l'Est amenyesha ko ashima inota rimwe yaronse. Uwo mumenyereza mushasha w'uwo mugwi akizera ariko ko niyamara kumenyerana n'abakinyi biwe umwimbu uzoba mwiza.
Vrema ndashima uko umuntu aronka inota kubera iyi championa uko ubibona iragoye cyane vrema kandi ukinira mu kibuga cy'undi biragoye kurayo inota kandi ubona ko na Royal Sumugwi wabana la habuze determination ivyo ndimo ndakora iyi misi yose kubera murazi ko nafashe umugwi mu kanya gato kandi en plein championa kandi nakurikiranye n'ama match akomakomeye cyo gituma tuzobandana tubikora uko akazi katubwiye
Kugeza ubu Bumamuru ni iri mu kibanza cya mbere n'amanota 32 nayo umugwi wa Rekoroko ukabona mu kibanza cya nyuma n'amanota 5 Muri basketball naho mwihiganwa gitiriwe ikinyobwa Viva kitarimwo umwambiro gikogwa n'ishirahamwe rihingura ibinyobwa mu Burundi Brarudi umugwa Dinamo watsinze Lemesha ku manota 78-67 urunani rutsinda Mutanga United ku manota 87-56 Jimkana yatsinze New Star ku manota 83-73 ayo Kerne yirahiriza ipo mu kwitsinda ku manota 68-57 Mfuna Nzima Arsene amenyereza Kerne aratubwira icyo basumbije umugwi wa Lezipo bigatuma bashikira insinzi.
Lezipo nibaza icyo twashoboye kurusha nuko twashoboye kudefenda neza kubasumbya ibyo ubwo bukumbure bariko barakora ko bari batwitwa du saison iri plus compact igoye gupenetramo nubwo mu minota ya mbere bashoboye gureisa amashuti ya kure ariko ubwa nyuma twaye babujije turashobora gushamo ingumvu muri defense ama turakosora nico nawo navuga ko twabarusumbije kuri defense bwa mbere hanyuma cyabaye ko twe twashoboye kugira attack kiri pose tugashobora gutsinda amanota menshi n'ama rebond offensif menshi tukabasubiza.
Blaise Higwa amenyereza Lezipo amenyesha ko kutamenyerana arivyo byabakoze ko
bakwa bakinyira bindi bashasha ni baramenyerana turacyafite bashasha binjiye batayo basanzwe bari muri club umva icyo tugiye gukora nuko tugiye kugira imyimenyerezo cyane kugira ama automatisme ya mu bakinyi abe correct
ngomenya ko imigwi ya Dinamo urunani Kerne na Jimkana arizo zizokina igice cya kabiri gishiri cya nyuma mu mpera y'indwi dutanguye umugwi uzotwara igikombe ukazoronka agahembo k'imilyoni 6 amafaranga y'amarundi. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana ari gucukurirwa mu ngata na Jean-Claude Munyandinda wagiye kutubwira agezeho mu gisata cha sport mu Rwanda.
Mu mupira w'amaguru, shampiyona y'icyiciro cya mbere yarakomeje mu mpera z'icyumweru gishize. Imikino yageze ku munsi wayo wa gatatu. Kwa kane habaye imikino ibiri. Kuri Stade Kamarampaka i Rusizi, ikipe ya Espoir FC yanganyije na Gicumbi FC ubusa ku busa. AS Kigali itsinda Gorilla FC igitego kimwe ku busa kuri Stade ya Kigali i Nyamirambo. Kwa gatanu nabwo habaye imikino ibiri, yombi ibera kuri Stade ya Kigali i Nyamirambo. Gasogi United yatsinze Rusiro FC ibitego 3-2. Kiyovu Sport inganya na Police FC igitego kimwe kuri kimwe. Imikino ibiri sigaye yo kuri uwo munsi wa gatatu wa shampiyona yabaye ejo wundi kwa gatandatu. Kuri Stade ya Kigali Nyamirambo, ikipe ya Lyon Sport yatsinze Bugesera FC ibitego 3-1. Umutoza wa Bugesera FC Abudu Mbarushimana avuga ko uburangare bw'abakinnyi be bakina inyuma ari bwo bwabaye intandaro yo gucika intege hakiri kare. Ikipe ya Musanze FC yatsinze Etoile de l'Est ibitego 3-2 kuri Stade y'Ingoma mu ntara y'Iburasirazuba. Abafana ba Etoile de l'Est batashye bitotomba bavuga ko gutsindwa kw'ikipe yabo byatewe n'umusifuzi wari wayizonze.
Agira umupira mwiza usukuye ugaragara. Twatinye rero niki
na rubitire uko nabonye uwo mukino wagenze neza ni sawa ariko ikibazo ni nkaho twakinye na rubitire twatsinze ibitego 2. Icya gatatu baracyitwibye kandi igitego cyagezemo none subu ntamwe n'abanyamakuru n'abandi bose mugerageze umukino mujye mureba ku mushaka ku buryo mwabigenza abasifuzi twebwe akakanye ikibazo kiri hehe cy'abasifuzi isaha n'umunota bazengereza amakipe kugira ngo twaguma muri ibi ngibi.
Imikino yagombaga kubera kuri Stade Muganda y'i Rubavu yarasubitswe. Iyo mikino itarabaye Muamarine FC na Mukura Victory Sport n'uwagombaga guhuza Etincelles FC na APR FC. Uyu munsi kuwa mbere ejo kuwa kabiri ndetse n'ejo bundi kuwa gatatu hateganyijwe imikino y'umunsi wa kane w'iyi shampiyona. Kuri uyu wa mbere Police FC irakina na Gorilla FC kuri Stade ya Kigali i Nyamirambo. Ejo kuwa kabiri Bugesera FC izahura na Gasogi United kuri Stade ya Bugesera. Rutsiro FC ihure na Mukura Victory Sport ku kibuga kitaramenyekana. Kuri Stade y'Igicumbi ikipe ya Gicumbi FC izahura na Kiyovu Sport naho kuri Stade ya Kigali i Nyamirambo hakazabera umukino wa karundura uzahuza APR FC na Lyon Sport. Ejo bundi kuwa gatatu ikipe ya Musanze FC izakira Espoir FC kuri Stade Ubworoherane Musanze. AS Kigali ikazahura na Marine FC kuri Stade ya Kigali i Nyamirambo. Mu wundi mukino uzabera kuri Stade y'Ingoma ikipe ya Etoile de l'Est izahura na Etincelles FC. Kugeza ubu nyuma y'umunsi wa gatatu w'imikino ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona ikipe ya AS Kigali niyo ya mbere n'amanota 9 naho Etoile de l'Est y'akarere ka Ngoma ikaza ku mwanya wa 16 na wa nyuma ikaba nta nota na rimwe irabona. Mu mukino ntacyo basketball ejo bundi kuwa gatandatu muri Kigali Arena i Remera habereye umukino All Star Game wahuje abakinnyi b'intyoza bari bagabanyije mu makipe abiri. Uwo mukino warangiye ikipe ya Olivier Shyaka na bagenzi be itsinze ikipe yari yobowe na Dieudonne Ndizeye amanota 77-73. Yari Claude Munyandinda iki Kigali.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nshuti mwari muduteza amatwi ahani wo duce twa turabangiriye amakuru n'ibiganiro vyacu vya kino gitondo vyari biremeshejwe na Jordan Ninahazwe dushimira abagize urara bose ngo bitegurwe vyongere bashikire muri bo harimo Facile Gebehu yavyegeranije twemi ku izina rya bagenzi bacu tubike banwe tubifuriza kubandanya muranirwa mvyo muri mwe vyose naho utaha